Birasa Mirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba turi kugira kirezo cya 8:0 umwaka wa 2023 sangwa ikaze mu makuru makuru yaranze inondwi turiko turasozera ano musi mukamashikirizwa na jewe Eddie Claude ni nazwe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Mwisata chumutungane sendari nguru ya mukaza ya chiri kuru musi wakabiri umenye shama kuru Floriani Nangabie kufungwa imiakichumi hamwenu kuriha ihadabu lingana no muliyoni umwa mafaranga ya marundi ya Nangabie Floriani ya gizwe na sendari guhunga banya umuteka no igihugu hama uranira hapa menye shako zo kunguruza urubanza tuyibutse ko Irangabiye Floriane yahagaritswe ku igenekezo rya 33 myandagaro ibujumbura n'abakozi biperereza muri kino gihe akaba apfungiwe mu ihohero rikuru rya Muyinga ifungwa giwe rikaba ryari yamirijwe n'amashirahamwe haranira agateka kazira muntu aho amashirahamwe yemeza ko iryo pfungwa rinyuranye n'amategeko kandi ko atashingiro rifise kubwo umushinga w'amazi Jean Vivre Bigirimana ingingo yafashwe na sentare nkuru ya Mukaza yo gupfunga umumenyesha makuru Floriane Irangabiye kufungwa imyaka 10 ije kubandanya icafuza isura y'u Burundi bujanye n'agateka kaje na muntu akanegura ko iyo ngingo yuzuye akarenganyo kubwiwe byerekana ko ubutungane bukibohewe amaboko imugongo n'ubutegetsi agasaba ko umumenyesha makuru yorekugwa atakirinze gusabwa kurikira ushingwa amanza Jean-Jacques Bigirimana
ubundi urubanza nkuru biboneka yuko ari urubanza rwa politike n'urubanza ubutegetsi bwa CNDD-FDD tutibagiye ubutungane bw'u Burundi bariko bariyambika icyeyi bariko barimaramaza kuko ntibashobora na gato yakwerekana yuko ubumenyesha makuru hari icaha na kimwe yakoze uretse yuko yashikirije ivyumviro uretse yuko nk'umumenyesha makuru ashobora kuba yarakoze ku bibazo kumbure abo bategetsi batagomba yuko bivugwa rero twagomba tunebagure cyane iyo nyifato y'abategetsi b'u Burundi tunebagure n'inyifato y'ubutungane bw'u Burundi kuko bubandanya gukoreshwa nk'igikoresho cyo gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi abamenyesha makuru tutibagiye abantu bose bahanira gato y'akazi na mushanga abanyagihugu bafatwa nkabo tugasaba rero yuko ubwo butungane na cyane cyane sentare y'iyungururizo yuko bokwikubita gashi bakabona yuko ibyo bari kubarakora bicafuza isura y'u Burundi mu makungu yuko bicafuza ubutegetsi buhari no munsi kandi byambika icyeye kidasanzwe ubwego bw'ubutungane dusanzwe tuzi yuko no munsi rugeza aho umwasi yashaka kuko ntabwi genge na butoya bagifise bakoreshwa n'umugambwe CNDD-FDD baca imanza uko umugambwe ubishatse ibyo rero nakamaramaza kuko no munsi twarabuze ahantu na hamwe ubwo butungane bwojya umutima amenyo ngo bushobore gufata ingingo butatamiswe n'uwo mugambwe ni kuvuga uwo mugambwe n'abategetsi ba CNDD-FDD uno uwo bashatse wese baramufunga uwo bashatse baramwica uwo bashatse baramutoteza kandi akatari gake ugasanga n'ubwo butunga ne bwakoreshejwe tukasaba yuko bwo kwikubita gashi ubumenyesha makuru bakamurekura
tubandanya na makuru makuru yaranze inonzi kuri radio Inzamba umwe mu basirikare yavuzwe n'amashirahamwe haranira gateka ka muntu mu nyangwa cy'agateka kazi na muntu kuva mu mwaka wa 2015 yararungitswe mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu gihugu cha Centrafrique mu rwego gushiramo mpuzamakungu ONU MINUSCA nkuko amakuru ava mu gisirikare abimenyesha uwo nawe ni Ajida Leonidas Ndayishimiye icyo gihe akaba yarafise ipete rya sergent major nkuko twategurira na Bonfils Niyongere
uwo musirikare ni gisongerezi c'intwazangabo yagirizwa amabi atandukanye yo guhonyanga agateka kaze na muntu uwo nawe ni Ajidan Leonidas Ndayishimiye matrikire ziwe akaba ari seche 445 amakuru atangwa na bamwe mu basirikare akamenyesha ko yuriye indege kuri uyu wa kabiri agenda mu gihugu cha Centrafrica Ajidan Leonidas Ndayishimiye avugwa mu mabi atandukanye yo guhonyanga agateka kaze na muntu kuko yegereye cyane umuhitsi Lieutenant Colonel Darius ikura kure ico gihe akabari we yararongoye abamucungerera ubuzima avugwa cyane cyane mu kunyuza abantu bakabugwa irengero bamwe muri bombere bakaba bari abaserikare bahoze mu gisirikare cya kera XFAB akarorero batanga ninyuruzwa rya Caporal Placide Mpawe nayo kwigenekezo rya kane ndamukiza umwaka w'2016 uwo yitavye Agidan Leonidas Ndayishimiye ico gihe yarakiri premier sergeant major bahurire muri quartier ya Kamenge kuva ico gihe kugeza ubu Caporal Placide Mpawe nayo nta urasubira kumukubita ijisho Agidan Leonidas Ndayishimiye ye agifise pete ya premier sergeant major avuga kandi mwigandagurwa rya general de brigade Athanase Kararuza mu gitondo cya 2025 ndamukiza 2016 ico gihe yararongoye abacungereye ubuzima bwa lieutenant colonel Sindaye batazira gafuni yarahejeje gusubirira umuhisi Darius Kurakure mu kurongora ikambi ya batayo Jeni Dokomba yo kumuzinda abasirikare bavuga ko muri ivyo vyaha byose yagirizwa atarigera arengutswa mu butungane basaba ko yokwirukanwa mu butumwa bw'ishyirahamwe mpuzamakongoni maze akongera gakurikiranwa ku byaha yagirizwa
hadeze zambagateka kawe amakuru makuru mu gisata cindero imyidogo ni yose mu barimo basubirira abandi aho badakwiye abo bita abavakater mu ntara ya Muhinga abo barimo bavuga ko hariho abamaze imyaka 5 n'itandatu bataronswa agashara kabo amakuru ava muri bamwe muri abo barimo avuga ko bituye inzego zose z'igihugu harimo n'ugwego rw'umukuru w'igihugu n'inama nshinga mateka ariko amaso yaheze mu nzira Karine Dusabe
abo barimo barungitswe kwigisha mu mashuri mu ntara ya Muyinga ahatari abarimo bakwiye bavuga ko ikibazo cabo gisa n'igisiga ubwenge bavuga ko bakoze bazi ko bazohembwa amaso ahera mu nzira abo barimo bavuga kandi ko kuva mu mwaka w'2016 atafaranga na rimwe basubiye kuronka amakuru dukura muri bamwe muri abo barimo hariho abaheraniwe miliyoni 2 zirenga bavuga ko bituye inzego zose z'igihugu harimo n'inama nshingamateka aho yatumye ko umushikiranganji w'indero irakimubaza ariko ntacavuyemwo yishuye ko hage gushingwa umugwi uzoja gutohoza ko ibyo abo barimo bavuga hatamanyanga rimwe ariko uwo mugwi ntiwigeze uja
Chagihe, begini macam ni agak tanda tu, suara kau je, harap akhiran nyonya kini, harap akhiran nyonya kita anu, harap akhiran nyonya tanda tu juga senang buat jika orang kau mami demi saja, harap anda tu coba kerja mui ini, harap anda tu mami demi, mami tu kulini coba tu siapa baca cah, siapa baca chagihe, kamu jago dindi buka, yara tu istri dina jaster, kamu bukan kerangka anda, ada juga finance, kamu bukan kerangka anda bintero. Yarahumurije abakoze nk'abavakateri yuko atandwi imwe igiye kurenga batahawe amahera icyo gihe hari mu kwezi kw'icumi ku mwaka wa 2020 mu by'ukuri uhereye icyo gihe urabona mu 2022 biraheze twarumye tukivuga turandikira umukuru w'igihugu turitura tumye minisitiri ejo bundi akija mu mabanga turitura umushikiranganji turitura n'amashingamateka n'amashingamateka irakibaza umushikiranganji akishura mu buryo buri ifu yagitomora ariko mu byo nibuka yavuze mu nama imbere y'abashingamateka yashyikirije yuko icyo kibazo ngo basanze amafaranga ari menshi ngo bagiye ngo kurungisha ngo komisiyo de verification kugira ngo barabe yuko atamanyanga arimo rero iyo komisiyo de verification yararindiriwe twarahetse
Ngomenya ko intara ya Muyinga ari ya mbere ifise bene abo barimo babakutsa kivi kuko isanzwe ifise ikibazo cy'abigisha uruganda rwa radio inzamba rurashobora kuronka umushikiranganja je rw'indero kugira atange umuco kuri ico kibazo
tube mu gisata cy'indero tuje mu gisata cy'amagara y'abantu aho ikiza cyakorera kimaze kwibonekeza mu makartier yo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura ivyo biri mu rwandiko umushikiranganje w'amagara y'abantu yanditse avuga ko abantu 9 byabonetse ko bamaze kwandura iyo ngwara mu makartier ya Kinama Cibitoke na Mutakura Evelyne Mukeshimana
murugo rwandiko rw'umushikiranganji w'amagara y'abantu abo bantu 9 byagaragaye ko bagwaye ingwara yakorera ifatanye no gucibwamo no kudahwa babonetse mu makartier yo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura hari kwigenekerezo rya 30 kigarama muri quartier bukirasazi ya mbere muri zone Kinama Bukeye bwaho kwigenekerezo rya 31 harabonetse abandi babiri bagwaye iyo ngwara yakorera mu Cibitoke no kumutakura ikano kuibarabara rya mirongo ibiri inomero mirongo ibiri n'umunani muri zone Buyenzi harabonetse umugwayi umwe uyu nawo akaba yanduye yavuye kuramukanya mu muhana w'ugwaye muri ayo makartier yo mu buraruko. Ibipimo byatwawe gusuzumwa uwo munsi nyene biremeza ko iryo suzumwa ryerekanye ko harimwo umugera wakorera. Bukeye bwaho ku igenekerezo rya mbere nzero abantu batanu bariko barakurikiranwa ku bitaro Prince Jean Charles. Aho nyene kuri ivyo bitaro abandi indwi bari bahagwariye barakize bakaba barasubiye mu mihana yabo. Umushikiranganji Sylvie Nzeyimana asaba abajejwe intwaro abanyagihugu na cane cane ababa muri ayo makartier yibonekejemwo iyo ngwara yakorera gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ngwara ntikwire. Umushikiranganji akaba asozera urwo rwandiko yibutsa abanyagihugu gukurikiza amabwirizwa y'isuku ayo nayo akaba ari gukaraba amazi meza n'isabuni. Urwo rwandiko rukavuga ko ubushikiranganji bwamaze gufata ingingo zikomeye kugira ngo burwanye ico kiza. Aho ni nko gupompa mu mihana iyo ngwara yibonekejemwo no kwigisha abanyagihugu ingene bo kwikingira.
Amakuru makuru yaranze inondwi arabandanya kuri radio Inzamba. Abantu batatu baritavye Imana bivuye kwisanganya ryabereye kwibarabara rya Rumonge ni hafi y'ibitaro Kira Hospital hari mu gitondo cyo ku munsi wa mbere igerekezo rya kabiri nzero umwaka twaraye dutanguye. Amakuru ava ahabereye iryo sanganya yemeza ko ari imodoka yunguruza abantu yava mu gisagara cha Bujumbura ija mu Ruziba yagonze uruzitiro rw'ibitaro bya Kira. Irindi sanganya ryabaye n'imodoka yunguruza abantu yamanutse iva mu Gihosha byankako ihagarara ica yinjira mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge hakaba hakomeretse uwaraje kwivuza Pierre Gahungu.
Abahitanywe n'iryo sanganya kwibarabara rya Bujumbura Rumonge bita RN3 nabagonzwe n'imodoka y'ubwoko bwa Coaster yunguruza abantu ibakura mu gisagara cha Bujumbura ibatwara muri zone ya Ruziba ikaba ari ishyirahamwe ryunguruza abantu Lumiere. Babiri muri abo batatu bitavye Imana bo barabakora akazi ko kubaka bariko baja ku kazi. Ubugira gatatu akaba ari umunyamahanga aturuka mu gihugu c'Ububirigi yariko arinonora imitsi. Nkuko amakuru ava ngaho habereye iryo sanganya ryoba ryaturutse ku muvuduko munini iyo modoka yarimwo. Kubera uwo muvuduko vyoba vyagoranye ko ibandanya urugendo niko gushigonga uruzitiro rw'ibitarukira ari naho yaciye igonga abo bantu. Igipolisi kijejwe gukinga ibiza kikaba gico cavuye kiza kurokora abari bakomeretse babiri bakaba baciye bajanwa kwa muganga n'abitavye Imana bakaba baciye bajanwa mu buruhukiro. Irindi sanganya ryabereye mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura ni imodoka yo mu bwoko bwa IAS nayo nyene yunguruza abantu yari kwiramanuka ivuye mu Gihosha yerekeza ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge ikaba yoba yacitse ifire. Amakuru ava ngaho avuga ko umudereva amaze kunanirwa guhagarara yaciye yinjiza mu kigo c'ibitaro by'abasirikare ihitana umwe mu bagwayi arakomereka ariko abari muri bose bakaba ataco babaye.
Amakuru makuru yaranze inondwi tuyasozerere mu gisata c'impunzi aho amakenga ari menshi ku mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu ca Tanzania. Ayo makenga akaba afatiye kuyubakwa y'urukuta rukikuje iyo kambi babona ko ari uburyo bwo kubabuza imigenderanire bahora bagirana n'abandi banyagihugu inyuma y'ikambi bagiye kuronderera icyo bafungurira imiryango yabo na cyane cyane ko ibikorwa byose byo kwiteza imbere byahagaritswe muri iyo kambi. Ni inkuru twacikirijwe na Evelyne Mukeshimana.
Abo barundi bari mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu babona ko iyubakwa ry'ugo rukuta biri mu rukurikirane rwo gutoteza impunzi kuko bizobabuza kugira imigenderanire n'ababa hanze y'ikambi. Babona ko ibyahora bibafasha mu buzima bwabo bwa minsi yose batazosubira kubironka. Umvirize umwe muri izo mpunzi.
Nibaza ko babikora kugira ngo baduhashe ntihabe imigenderanire hagati yacu n'abatanzaniya aho umuntu usanga bidahita ngo bimworohere cyane cyane nk'umuntu yafise nk'ikinga avuye gusenya ugasanga nabo ntibaborohera kugira ngo basarure utwabo kubera izo nkuta.
Ikindi bavuga ni uko bitagiye kuborohera kwiyunguruza kuko bazogira urugendo rurerure bakazunguruka mu mashamba kugira ngo bashikire ibarabara ribashikana ku muryango mukuru ari naho hari igipolisi.
Tugashaka ngo duce mu ibarabara naho muri iryo barabara usanga abantu bagenda hirya no hino mu mashamba kuzozunguruka nka kuzotwa ibarabara
utumbere mu gipo ahigi polisi kiba cyarashize bariyeri usanga ari kure gose no kuzigura mu tazunguru mu mwane muremure gose kugira ngo zoshike barabara ariko uko tundi tubarabara nutwo mu migenderanire usanga turi mu mapoli mu bugira butandukanye gucyo cyatworohera
mumenya ko abo barundi bama bafise amakenga ku butegetsi bwa Tanzania butabipfurize neza bafatiye ku ngengo nyinshi bafatirwa nko kubabuza imirimo yo kwiyungunganya hamwe no kubarandurira imirima.
Amakuru makuru yaranze inondwi ni hano waciye agarukira nshimiye mu mwese mwafashe umwanya wo kutumviriza Edi Claude Nazwe akaba jenerali ko ndabashikiriza nshimiye kandi bagenzanje bakora ku munsi ku wundi kugira amakuru abashikira atankomanzi kuri radio Inzamba subira ndabahe isango jeje gukera ku munsi wa mbere.
Zamba
Zambira Samirana
Amakuru Makuru Makuru Yaranze Inondwe.